bakunzi ba radio umurisho turabaramukije aka nikakanya ukumviriza ndondeza muziko mushikirizwa n'ishyirahamwe Focode ibicishije kuri radio umurisho ikiganiro cuno musi kigiye kubaganirira kubijanye n'ibugwirengero ry'abasore babiri Ivan Ndayishimiye na Jean-Marie Niyuhire bavuka muri commune Ndava mu ntara ya Mwaro bakaba bazimiriye mu Rugombo mu gihe bari bahejeje kujabuka uruzi Rusizi bavuye mu gihugu cya Congo aho hari kuwa kane gitugutu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kino kiganiro kandi kikaza no gushimikira ku mabi atari make agenda arakorerwa aho ku Rusizi mu gice cya mbere rero cya kino kiganiro turaza kugaruka ku makuru twashoboye kuronka ajyanye n'ibugwiregero rya Ivan Ndayishimiye na Jean-Marie Niyuhire mu gice kigira kabiri naho tuza kugiharira ayandi makuru asa nayo twagiye turumva agenda akoregwa aho ikuruzi rwa Rusizi mu makomine ya Rugombo na Buganda mu ntara ya Cibitoke duhere kubijyanye n'ibugwirengero rya Ivan Ndayishimiye na Jean-Marie Niyuhire Ivan Ndayishimiye cyo kimwe na Jean-Marie Niyuhire bose bava mu ntara ya Mwaro muri komine Ndava ikambere ku mutumba wa Ndava nyene ariko Ivan Ndayishimiye we akacava mu gacimbiri bita Muhindo nayo Jean-Marie Niyuhire wakava mu gacimbiri bita Ndava mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri bano basore babiri barashoboye kuva mu Burundi baciye muri komine ya Rugombo barajabuka uruzi Rusizi bagenda mu gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo aho muri Congo bari bagiye kurondera y'akazi muravyibuka yuko muri ico gihe imbibe z'u Burundi zari zugaye kubera ikiza cya coronavirus kubera ko rero bitashoboka ko abantu bashobora guca ku mipaka isanzwe izwi ni gucyo usanga abantu benshi bagiye baba abajya muri Congo cyangwa bava muri Congo bagaruka mu Burundi usanga benshi bagiye barondera ababajya bukana uruzi Rusizi bagaheza bakashika iyo bashaka kuja bano basore babiri bageze aho muri Congo barahejeje baronka akazi mu ihoteli yo mu gisagara cya Bukavu cyo ngaho nyene mu gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo barakora akazi barashimwa gushika naho umukoresha wabo iyo bayiyumviriye kwiyorondera abandi bakozi nk'abo ngo bashika kuri batanu araheza atuma babahungu ko bogaruka mu Burundi bakamuronderera abandi bakozi batanu mu mpera z'ukwezi kw'icyenda mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri niho Ivan Ndayishimiye na Jean-Marie Niyuhire batangura kubwira abagenzi babo n'abajyango ko bipfuza kugaruka vuba mu gihugu baravuga ko bagiye gufata agakonji gato hakaba n'abandi banabwira ko bazoba baje muri ico gikorwa cyo kurondera abandi bakozi batanu bazogenda bajyanye bamwe mu bagenzi babo twashoboye no kwivuganira baratubwiye ko bagerageje kubuza abantu bahungu ko bogaruka mu Burundi cyane cyane cyatuma barababuza gutyo nuko ibihe bijyanye n'iby'umutekano bitari byoroshye mu gihugu cy'u Burundi benshi muravyibuka mu kwezi mu mpera z'ukwezi k'umunani mu 2020 hari umugwi w'abagwanyi wajabutse ikiyaga Tanganyika uvuye mu gihugu cya Congo uraheza winjirira mu ntara ya Rumonge uwo mugwi umaze kwinjira warakoze ibitero mu makomine atari make y'igihugu cy'u Burundi muri icyo gihe rero bando basone nabo bariko biyumvira gusubira gutaha mu gihugu ubwo bwari bukiri bwinshi abagenzi bababwiye bati ntimuhirahire ngo muze mu Burundi muri kino gihe abantu b'abasore baje bava mu gihugu cya Congo bafatwa ko baba arabaroberi barungitswe n'umuharire d'itabara ati rero ku neza yanyu ibyo gutaha niwe muravyihogeje muhizoheza murabe ikindi gihe cyiza muheza mugataha ariko kubera ko Ivan Ndayishimiye na Jean-Marie Niyuhire hari harimo nuko hari gikorwa umukoresha wabo yabatumye bo bashimye kuza mu gihugu maze baraheza baravugana n'abandi babemereye ko bashobora kubajabukana amakuru twaronse avuga ko bakiva ngaho ibukavu mu gihugu cya Congo umukoresha wabo yoba yarabahaye umuntu akomeye abaherekeza kugira ngo bashobore kumenya amayira nahi rusiziri ku ruhande rw'u Burundi. Uyu muntu yabaherekeje wavuga ko yabashikanye aho ku Rusizi akabahereza abari bagejwe kubajabukana, arabona ko bagiye ngo aranabona ko bashitse ku ruhande rw'u Burundi, maze uwo mugabo acarafata akayira nawe asubira Bukavu aja gutanga raporo kwa Shebuja. Jean-Marie Niyuhire na Ivan Ndayishimiye icyo gihe aho kwitariki zine z'ukwezi kw'icumi mu 2020 mbere hari no ku munsi w'Imana barashoboye kumenyesha bamwe mu babo ko baje ko baza kujabuka Rusizi. Ababo bararindiriye mu nyuma barabura, basubiye kwarondera ku matelefone basanga amatelefone yabo ntakiri ko arakora. Guhera icyo gihe gushika ubu nta muntu n'umwe ariho afise neza amakuru atomoye ku bijyanye n'ibyashikiye Ivan Ndayishimiye na Jean-Marie Niyuhire. Ababo bamaze kubona ko Jean-Marie na Ivan batashitse, niko kuca barondera kuja mu byambu bagenda muri komine ya Rugombo aho bano basore bari bashikiye. Inkuru y'umwana isubira inyuma, amakuru dufise avuga ko igihe binjira mu Burundi binjiriye ku ruhande rwa Kongo aho bita Ruvungi hafi ya Kamanyora, maze baraheza bajabukira muri komine ya Rugombo. Twamaze kwabwira ko uwabaherekeje nawe yagiye yamaze kubona ko bashitse ku ruhande rw'u Burundi. Abagerageje rero kurondera baraganiriye n'abantu batari bake harimo bamwe bo mu mbonera kure. Izo mbonera kure zarabwiye ziti muraraba neza uko bino bintu bishobora kuba byaragenze, nimba bano bantu baje bafise amafaranga narijya bari bamaze amezi atatu bakorera aho muri Kongo, hamwe buba bari baje bafise amafaranga icyo cyonyine kirakwiye kugira ngo nibashike, kuko ku ruhande rw'u Burundi imbonera kure zakiriye abantu bafise amafaranga zica zibica zikabanyaga. Ikindi nacyo nuko kuba barabasore bashobora kwikekwa kuba bavuye mu mihari y'abagwanyi nabyo byatuma imbonerakure zibafashe cyangwa zibashikiriza iperereza byo ngaho mu kibitoke. Nuko rero niho byahereye babajyango zancuti n'abagenzi baja kuronderera mu busho bwose bwo mu Rugombo, mbere baratandukira bagenda no kuronderera mu busho bwo mu kibitoke, no kuvuga muri komisariya ya kibitoke, bongera baraja kubaza no mu iperereza ngaho nyene mu kibitoke. Ariko aho barondeye hose ntibigeze babona bano bahungu. Munyuma niho hari umwe twashoboye kuronka twavuganye mu ibanga yatubwiye ko yirompeye umwe mu bakozi biperereza bo mu ntara ya Kibitoke. Uyu nawe ngo yarubahutse aramubwira amubwira ko ari ibanga rikomeye cyane, ariko yaramwemereye ko Ivan Ndayishimiye na Jean-Marie Niyuhire by'ukuri bafashwe bakajya gupfungirwa mu gashoki iperereza hiyo mu Kibito. Ariko amakuru yamuhaye nayo ntiyahumuriza ko yamubwiye ko boba bahavuye baca bicwa. Icyo gihe aya makuru amaze gushikira abajyango babano basore babiri barihebuye cyane ku buryo bibwiye ko atakizere na kimwe gisigaye cyo gusubira kubona ababo. Naho biri uko uvuga ko yatanze amakuru ko boba barishwe ntiyigeze avuga ikibanza bikiwemo, ntiyigeze anavuga ikibanza boba barahambwemo muri ico gihe nkuko tubikora muri ndondeza. Mu gihe atakemezo na kimwe tuba dufise k'umuntu yamaze kwicwa, tubandanya kumuharura mu bantu bafashwe bakabugwa irengero ryabo. Amakuru ya nyuma dufise nuko mu muryango bo bamaze kwihebura gose gusika naho mu kwezi guheze kwa gatandatu 2021 bahavuye batunganya umugigwa wo kuganduka kuri bano bana babo. Ni ibintu byabaje cyane kubona uwawe agenda akajya mu mahanga kurondera akazi, yagira ngo aratashe mu gihugu ciwe akafatwa akabugurengero, nturonke inkuru n'imwe y'ukuri ikubwira ibyashikiye uwawe ibyo arivyo. Ibi rero byashikiye Ivan Ndayishimiye na Jean-Marie Niyuhire ni ibintu byeze gose aho ku Rusizi ku rubibe rw'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha rero niho tukira tuce tuja mu gice kigira kabiri cya kino kiganiro, twibutse amabi atari make twagiye turamenya y'ibishobora kuba bigenda birashikira aho kuri ugo rubibe. Aha kubanza kwibutsa ko hari amakuru menshi cyane agenda arandikwa buri kwezi, usanga agenda aravuga ibiziga biguma bitogwa mu ruzi Rusizi, cyane cyane mu makomine ya Rugombo na komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Ikintu gitangaje nuko ibyo biziga bivugwa ariko atamatohoza namwe yigira kogwa n'inzego z'igihugu kugira ngo hamenyekane ibyo biziga abaribo. Umuntu haruye kuva mu kwezi kwa mbere gusa mu 2020 gushika nko mu kwezi kwa gatanu mu 2021 amuntu asanga ari abantu indiri n'indiri z'ibiziga byavuzwe ko byagiye biratogwa aho muri Rusizi. Ikinyamakuru cyandika ku mbuga ngurukana bumenyi SOS Media Burundi nicyo gikunze kwandika kuri be n'ibyo biziga biza biratogwa. Nta kwezi guhera hatavuzwe ibiziga byatowe ngaho mu Rusizi. Iyo biyamutse bitowe, ikintu cyonyine bama baca bihutira ni kubihamba byihuse abo bantu batabanje kumenyekana abaribo. Kumbure ibyo rero biri mu bisigura bimwe muri ayo mabi agenda arakoregwa aho kuri urwo ruzi Rusizi muri ayo makomine abiri ya Rugombo na Buganda. Tubibutse kandi ko mwisekeza ndondeza twigize kubaha ikiganiro cyavuga abantu babiri bo muri komine Buganda, umutama yitwa Isaïe Ndayahundwa be n'umusore yitwa Seth Gabriel Butoyi, bafashwe ku igenekezo rya 18 nzero mu mwaka w'ibihumbi 2020 bafatwa bagiriza ko boba aribo bafasha abasirikare bahunze n'abandi boba bashaka kujya kwinjira mu mihari igwana yo biri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Babagiriza ko aba aribo bafasha kujya buka Rusizi maze bakajya kwinjira muri iyo mihari. Abo bantu babiri kuva bafashwe icyo gihe bakaba bafashwe imiryango yabo ibona gushika ubu nabo ntibarigera basubira kuboneka. Ugo rubibe rw'u Burundi na Kongo n'urubibe rusanzwe rucunzwe cyane nkuko twamaze kubivuga, rucunzwe kubera ko abategetsi b'u Burundi bikeka ko imihari y'abagwanyi iri mu gihugu cya Kongo ishobora gukoresha uruzi Rusizi mu kujabuka yinjiza abagwanyi bayo mu gihugu cy'u Burundi. Ni gutyo ku nkengera z'ugo ruzi usanga hariho ibirindiro by'abapolisi n'abasirikare, usanga hariho imbonerakure ziguma zicunze urujya n'uruza rw'abantu bose bakorera aho kuri urwo ruzi rwa Rusizi. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2020 hari ikindi cyiyongeyeko igihe imbibe z'u Burundi zose zikiye zugagwa na cyane cyane imbibe duhana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ikiza cya coronavirus, vyatumye abanyagihugu babura aho baza baraca ku mipaka yemewe kugira ngo bashobore kujya muri Kongo cyane bave muri Kongo baza mu Burundi. Icyahavuye gikurikira nuko benshi muri izo ngenzi baciye baza baraca ku Rusizi bakabanza kuriha bakariha imbonerakure ziheza zikabafasha kujabuka. Izimbonera kure nazo zo zihaye ubasha budasanzwe ku buzima bw'abantu. Ni ukuvuga kwa bashoboye kujabuka bagashika mu Burundi, imbonera kure ziba zifise amahitamwo atatu. Bamwe hari umugwi wa mbere baza bakabafata bakabikeka ko bo barabagwanyi bakaca babashikiriza iperereza ry'u Burundi. Muri abo niho harimwo abaca baheza bakabugwa irengero ryabo. Hari kandi uwundi mugwi ugira kabiri, uwo mugwi nawo nabaza bafise ubutunzi, no kuvuga abantu baza bafise amafaranga menshi cyane bafise ibindi bintu bafite agaciro. Aba nabo imbonerakure ziraheza zikabica zikaca zibanyaga bwa butunzi, yaba amafaranga yaba ibindi bintu by'agaciro baba abo bantu bari baje bazanye. Umugwi ugira gatatu nawo nuwo imbonerakure zireka bakarengana, bo bakarengana cyane cyane baba ari abo basanze atabundi butunzi bukomeye bafise kiretse amafaranga baba babarishe kugira ngo bashobore kubajabukana. Ibi bintu birateye agahinda gose. Mu nkuru ikurikira tuzoheza tukabaha mu ndwiza, tuzoheza dushimike kuburorero butari buke twagiye turaronka bujyanye n'amabi agenda arakoregwa aho ku Rusizi. yabo burorero bw'abari bajabutse bagahabwa inzego ziperereza mu nyuma bakabugwa irengero ryabo bwaba uburorero bw'abandi bari baje bafise amafaranga bagaheza bakacya bicwa n'imbonera kure ngaho ku Rusizi haba n'ubundi burorero bundi bwa yandi mabi twagiye turumva harimo nabandi babuzwe irengero mu gihe bari biteguriye kujabuka baje mu gihugu cha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imbere yuko rero turangiza kino kiganiro hari abantu bakeyi twagomba dusubiremo amazina yabo dusabe abashobora kuba bazi bafise amakuru aberekeye kuboheza bakaturondera muri ndondeza kuko turiko turakora amatohoza kwibugwa ryabo kuvyabashikiye mu gihe bari bakingaho nyene ku Rusizi abashobora kuba bazi uwitwa Mbarubukeye Michel na Vianney Lumumba beno witwa Felix iracandagiye aba bakaba bari abayoboke bazebiya shimira imana boheza bakatwandikira muri ndondeza kugira ngo dushobore kuvugana ivyaba abantu uko vyoba vyaragenze hari kandi abashobora kuba bazi witwa Bernard Mandela ava muri commune gashikanwa mu ntara ya Ngozi nabo nyene botwandikira tukavugana ico ivyo uko vyoba vyaragenze ivya Bernard Mandela hari kandi Egide niyo nkuru ava mu Giheta naho nyene abashobora kuba bamuzi abashobora kuba bazi ivyamushikiye nabo nyene barashobora kutwandikira muri ndondeza tukavuga na makuru yavyo hari kandi uwitwa Anacrena hayo ava muri commune Nyanzarake mu ntara ya Makamba we haciye igihe gito cyane nawe abuzwe irengero mu gihe yaragiye kujabuka Rusizi nyene naho nyene abashobora kwa muzi ashobora kwa baramenye ibyamushikiye boshobora kutwandikira muri ndondeza abandi babiri ni uwitwa Janvier Hakizimana na Joseph Sengiyumva bo muri commune Bugendana mu ntara ya Gitega naho nyene ababazi boshobora kutwandikira muri ndondeza tukavugana ibijyanye n'amatohoza kuvyashikiye bano bantu mu gihe bari bagiye kujabuka Rusizi aha rero niho turangirije ikiganiro cuno musi turashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye tugashimira kandi abo bose babandanya kutwizigira bakaduha amakuru yababo bagiye barafatwa bakabugwa irengero ryabo mu kurangiza umuntu ntiyoreka kandi gusaba abategetsi b'u Burundi ko bova mu itiro barimo n'agacerere barimo kuri aya mabi atagira izina abandanya gukoregwa ahakuruzi rwa Rusizi mu makomini ya Rugombo na Buganda mu ntara ya Kibitoke turashimiye mwese mwadukurikiye muri kino kiganiro tuzosubira mu kiganiro gikurikira ku munsi w'Imana uza murakoze. Yeah.